avuze abanyuruzwa naho nyene cyane gadabwiye turafise inkozi zikiri muri iki gihugu baravuze ingene boguma ngira ngo bacunkuza abarundi ako kagwe tusanga twaza tubona dutoye umuntu bamwishe tukarondera mugaragara ndabwire uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hari abamaze gufatwa muri hari abamaze gufatwa hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo
bakunzi ba radio umurisho turabaramukije ikiganiro ni ndondeza ndondeza mugishikirizwa na Focode ku bijyanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo ikiganiro cy'uno munsi kizakuba cyerekeye ifatwa n'ibugwa irengero rya Jean-Claude Niyomukunzi yafashwe yongera bugwa irengero kuva mu ijoro ry'uwa 11 rishyirwa 12 muri gitugutu mu 2021 akaba yafatiwe mu Kirehe aho ni muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene ikiganiro cy'uno munsi kiri mu rukurikirane rw'ikiganiro twari twabashyikirije ku munsi w'Imana uheze aho twari twababwiye ifatwa n'ibugwa irengero ry'umutama Alexi Nimubona n'abahungu biwe babiri Eric Ntwamungu na Gabriel Sabiyumva be n'umukozi wabo Filme Ntirandekura abo nabo nyene bakaba bari babuzwe irengero muri iryo joro aho bagiye batwawe n'abakozi biperereza bya gisirikare nkuko tuza kuvyumva muri kino kiganiro abo basirikare bavuye ku rugo rwa Alexi Nimubona baciye bajya guhitana Jean-Claude Niyomukunzi aho nawe yarapfungiwe mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD aho mu Kirehe muri komine ya Rumonge ivyo cyatubyumva mu kanya ariko nkuko mumenyereye ikiganiro ndondeza murazi ko mu gice cya mbere cyatubaha umwidondoro wo wabuzwe irengero mu gice kigira kabiri naho tugaza kugushimika ku bijyanye n'ingene yafashwe yongera arabugwa irengero giyiwe muti rero Jean-Claude Niyomukunzi ninde Jean-Claude Niyomukunzi yavutse mu mwaka w'1988 avukira ku mutumba wa Buhinyuza ni muri zone Mariza ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge ngamuca mwumva ko Jean-Claude Niyomukunzi yabuzwe irengero afise imyaka 33 y'amavuka Jean-Claude Niyomukunzi n'umuhungu wa Ntibazonkiza na Nibaruta akaba yari yaramaze kubaka urugo rwiwe yabuzwe irengero asiga abana bane bakiri bato mu bijyanye n'amashure Jean-Claude Niyomukunzi yari yahebeye amashure mu mwaka wa 4 mu mashure y'intango mu buzima bwiwe yakora ibikorwa by'uburimyi yari umwirimizi mu nyuma rahaba atangura igikorwa cyo kudandaza amakara igikorwa yagize nk'umugisha aratera imbere Jean-Claude Niyomukunzi urugo rwiwe rwari ngaho nyene ku mutumba wa Buhinyuza muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge mu bijyanye na politique Jean-Claude Niyomukunzi yari umunywanyi ubwa mbere w'umugambwe MSD gushika mu 2015 Jean-Claude Niyomukunzi yari muri MSD kandi twumvise ko yabaye mu myerekano y'ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza benshi mushobora kwa mubizi komine Burambi iri mu makomine atari mu gisagara cya Bujumbura yabayemo imyerekano umwanya utari muto mu 2015 biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza inyuma aho uwo mugambwe umaze gufutirwa mu gihugu mu nyuma hakaboneka umugambwe CNL Jean-Claude Niyomukunzi yahavuye yinjira muri CNL mu mwaka w'2020 umwiyamamazo mu matora y'ico gihe Jean-Claude Niyomukunzi yabayemwo nk'umunywanyi umugambwe CNL kandi twonibutsa ko komine Burambi iri mu makomine yabayemwo cyane bene ibintu byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero ahandi naho hakaba ibyo kujya kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ibi byashyikiye Jean-Claude Niyomukunzi si we wenyine hari abandi batari bake muri iyo komine byagiye birabako muri iyi myaka iheze ubu tujya twinjire mu gice kigira kabiri ikijyanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ya Jean-Claude Niyomukunzi. Namaze kuzyumva Jean-Claude Niyomukunzi yabuzwe irengero mu ijoro ry'uwa 11 rishyirwa 12 gitugutu mu 2021. Uwo munsi wo kwigenekerezo rya 11 gitugutu mu 2021 Jean-Claude Niyomukunzi yari yiriwe ari mu Rutumo. Rutumo ni muri zone Magara muri commune Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene. Rutumo ikaba ari nk'umuji mutoyi uri kwibarabara rya kaburimbi ngaho nyene ibarabara rya Rumonge Bujumbura. Yiriwe ngaho ari mu bikorwa byiwe byo kudandaza amakara. Yari afise inzu adandarizamo amakara, maze abakiriya biwe bakaza n'imiduga bakarangura amakara. Uyu munsi nkuko twabibwiwe n'abamwegereye yari yanagize umugisha aragurisha amakara atari make. Amakuru dufite akavuga ko yari yagurishije amakara arenza imiliyoni 2 z'amarundi. Ukuvuga ko uwo munsi yari afise amafaranga atari make. Hageze umugoroba nkuko yari asanzwe abikora, Jean-Claude Niyomukunzi yafashe ipikipiki izizunguruza abantu benshi bita taxi moto. Ipikipiki yamunguruza imukura ngaho ku Rutumo ikamujyana hamwe aba muri commune Burambi mu ntara ya Rumonge. Ariko ararengana yajabuka hafi yo mu midodo agaca aho bita Mukirehe, aho ni mutumba wa Karonke uri muri commune Rumonge mu ntara ya Rumonge. Amakuru dufise avuga ko ipikipiki yamujyanye yari uwo bita Gitsito. Iyo pikipiki igeze Mukirehe hamwe kuri wa mutumba wa Karonke wo muri commune Rumonge, niho yasanga bategerewe n'umugwi w'imbonerakure. Izi mbonerakure zari zirongowe n'umukuru w'umutumba Karonke yitwa Onesime, zikaba kandi zirongowe n'umukuru w'imbonerakure muri ako karere yitwa Asmani Nzirorera. Maze uyu mugwi w'imbonerakure uhagarika ya pikipiki yari itwaye Jean-Claude Niyomukunzi. Jean-Claude amukura ku ipikipiki arabaza icyo bariko baramuhora, arabura isiguro yabyo, ari isiguro uko agerageze uko ashoboye. Amakuru dufite akavuga ko yanabajije wa mukuru mutumba yitwa Onesime ati by'ukuri ga Onesime, wewe ntunzi ko jewe ngurisha amakara, ko namaca ngambuye Burambi kagenda kuyagurisha ku Rutumo. Wa Onesime ngo aramwihakana ngo avuga ko atamuzi. Ayo makuru nyene dufise ku masoko yacu yo ngaho muri ibyo bice, akavuga ko uyu Onesime yoba yaramaze igihe asaba igiturire wa Jean-Claude Niyomukunzi, nawe akamurahira akavuga ko atambo n'imiriho yo gutanga igiturire. Bamwe bakibaza ko ivyamushikiye kuri uwo mugoroba bishobora kuba byari birimwo ivyo kumwihora. Jean-Claude Niyomukunzi amaze gufatwa yakuwe ngaho ngo ajya gupfungirwa aho bita mu ikosorero. Aho mu ikosorero ni ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD aho Mukirehe. Abatuhaye amakuru baravuga ko uwo mugoro wabumvise amajwi Jean-Claude Niyomukunzi ariko araboroga ariko arakubitirwa aho bari bita mu ikosorero. Amakuru dufise kandi ava muri ibyo bice avuga ko Jean-Claude Niyomukunzi yoba yasanze abandi bagabo babiri bari bafashe uwo mugoro banyene bapfungiwe aho bari bita mu ikosorero. Abo nabo ntitwashoboye kuronka amazina yabo. Batubwiye ko baba bava muri commune ya Bugarama, kandi ko uwo mugoro wabo baba ariko bagirizwa ko barabasuma b'impene. Aha ntitwashoboye kuronka amazina yabo, twosaba abashobora kuba bazi aba bantu ko botwandikira muri ndondeza bakaduha amazina yabo. Amatwi adusumira bano bantu babiri nabo nyene baba barabutswe irengero uwo mugoroba. Icyo Jean-Claude Niyomukunzi atigeze amenya uwo mugoroba nuko ibyamushikiye naho yari ko arisigura byari ibintu byari byateguwe. Abamufashe bakajya kumufungira aho hantu bari biteze abari kuza kumwakira bakagenda bamujyanye. Abo nabo bari banze, nabo twabwiye mu kiganiro giherutse. Inyuma y'isaha zitandatu z'ijoro uwo mugoroba aho muri ako karere niho haza imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine ifise ibiyo bitabona. Iyo modoka yajemwe abantu bambaye impuzu za gisirikare, maze bashitse baca bashika babonana n'umwe Onesime be n'umwe Asmani Nzirorera. Imodoka bagiraho bayishize mu isigara icunzwe n'imbonerakure. Umwe Asmani Nzirorera abaja imbere maze abatumbereza mu midodo ku rugo rw'umutama Alexi Nimubona. Bagenda iryo joro bafata Alexi nimubona bafata kandi icyitwa umuhungu cyose cyari mu rugo rwiwe uwo mugoroba twarabwiye ko baciye bagenda bafashe umuhungu wiwe yitwa Eric Nduwamungu bongera bafata umuhungu wundi Gabriel Nsabiyumva yari afite imyaka 17 gusa bagenda bajyanye n'umukozi wabo yitwa Firmino Ntirandekura barabafata baboha imizana abajyana kuri ya modoka babatereramwo bavuye ngaho ya modoka ikibandanya hamwe bita kwikosorero no kuba ku ngoro y'umugambwe CNDD FDD yo ngaho mu Kirehe bajaho Jean-Claude niyo mukunzi yarapfungiwe bivuga kandi ko hariho abandi bantu babiri bagezwe ko barabasima b'impene babanyene bari bahapfungiwe ibyakurikiye ngaha umuco wabyo mutomoye neza abatari bake amasoko twavuganye avuga ko Jean-Claude niyo mukunzi bene abandi bantu bari bahapfungiwe bagiye bajyanywe nabo basirikare ariko hakaba iyindi soko imwe gusa yo ivuga ko kwabo basirikare baba baratanze uruhushya baruhimbonera kure uruhushya rwo kwica abo bantu baba bari bapfungiwe aho kwikosorero iki idushobora kucyemeza muri kino kiganiro ariko icyo dushobora kwemeza cyo nuko guhera icyo gihe Jean-Claude niyo mukunzi atarigera asubira kuboneka muri ndondeza twibaza ko Jean-Claude niyo mukunzi yagiye ajyanywe cyo kimwe na bamwe bari bavanywe mu midodo kuva rero bamaze gufatwa bano bantu hakurikiye ibikorwa byo kubarondeza bamwe mu babarondeje n'abagenzi ba Jean-Claude niyo mukunzi amakuru dufise nuko nk'umukuru wa zone Magara yari asanzwe ari umugenzi gose wa Jean-Claude niyo mukunzi wa mbere bari bafite n'ibikorwa basangiye bijyanye n'iby'urudandaza nk'ibyo kugenda baragurana amafaranga abantu bakabungukira uyu rero yoba yarakoze ibishoboka byose arondeza umugenzi wiwe iyo yajyanywe abandi bakoze ibikorwa byo kumurondeza n'abajyango aba nabo bararondeye mu bushobo butandukanye mu rumonge n'ahandi barabaza mu iperereza hose barabura uwabo mbere barahava baranyitura umugwi w'igihugu urabe by'agateka kazi na muntu CNDH muri CNDH barakiriye ibirego by'uyu muryango barabemerera ko bagiye kwarondeza kandi ko bazogaruka bakabwira ivyo bashoboye gutora amakuru dufise CNDH ntiyigeze igaruka kubwira umuryango ivyo batoye ivyo arivyo subwa mbere tubonye aho CNDH yagiye irigenza gutya ku bantu bose dufise banyurujwe ni preza rya gisirikare mu 2021 abo imiryango yituye CNDH CNDH yarakira ibirego by'imiryango ikemera kwigiye kubarondera ariko CNDH ntiyigeze igaruka kuvuga ibyo yatoye kuri bano bantu mu gihe mu kiganiro umukuru wa CNDH yatanze mu kwezi kw'icyenda mu 2021 kuri radio y'Abanyamerika VOA yavuga ko iyo umuntu yituye CNDH imuha inyishu mu masaha 48 ariko kuri bano amezi araheze CNDH itaratanga ivyo yatoye turaza kuyigaruka ko mu kurangiza kino kiganiro kwigenekerezo rya 2021 gitugutu mu 2021 no kuvuga kiye iminsi 10 Jean-Claude niyo mukunzi anyurujwe asumana inzirorera yambonera kure hamwe na wa mukuru w'umutumba Onesime barahagaritswe n'iperereza risanzwe rijya bita documentation nk'uko twayibahaye mu biganiro giheruka maze bajya gupfungirwa i Bujumbura hajya hafi ya Cathedral Regina Mundi turafise ibyemezo byose ko bano bantu bahapfungiwe hano barahapfungiwe hafi indwi zibiri mbere muri iryo pfungwa ryabo biraheza bibyara ko hafatwa abakozi b'iperereza bya gisirikare bavuga ko aribo bari bagiye gufata babantu mu midodo cyo kimwe na Jean-Claude niyo mukunzi abafashwe turamaze kubabwira yari Lieutenant Colonel Libert niyo nkuru yari cegera cy'umukuru w'iperereza rya gisirikare hari kandi Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Pratok uyu nawe akaba yari arongoye umugwi wagiye urafata abantu batari bake bafashwe n'iperereza rya gisirikare bakabuga irengero mu 2021 ubundi yafashwe ni Adjudant Chef Jean Bosco ahishakiye nawe nyene dusanzwe twari dufise no mu yandi madosiye yo kunyubuza abantu kuva mu 2016 aba bantu barafashwe ariko bamazeyo hafi amezi abiri gusa nabo nyene baca bararekugwa baridegenza amakuru dufise akavuga ko uyu Libert niyo nkuru ariwe yasavye mu iperereza muri documentation yuko asumani nziro lera na onezime barikugwa kuko bavuze ko bo bariko bakora igikogwa bari babatumye igikogwa cyo kubarerekera abo bahavuye bafatwa uyo mugoroba ni gucyo rero atamuntu numwe muri kino gihe agikurikiranwa ku mabi yakorewe aho midodo aho mukirehe muri komini Rumonge mu ijoro gi wa 11 ushiri wa 12 gitugutu mu 2021 dukurikije ibyo twumvise muri iyi nkuru hari ibintu bikeyi twogarukako icya mbere nuko iyi nkuru igishimangira ibyo twari twabwiye mu nkuru yaheruka no mu bindi biganiro twatumaze kubaha kubijyanye n'urufatane rwabayeho mu 2021 hagati y'iperereza rya gisirikare n'uburongozi k'umugambwe CNDD-FDD mu bijyanye no kunyuruza abantu aha twumvise ko mu byo kunyuruza Jean-Claude Niyomukunzi yafashwe agatwagwaho bitwa mwikosorero akajya gupfungirwa ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Kirehe abamufashe nabo bakaba nk'umukuru w'imbonerakure muri ako karere akoranye n'umukuru w'umutumba nawe nyene ava mu mugambwe CNDD-FDD ukindi twakongera ko ngaha nuko bene izi mberetsi zakoreshejwe ahantu hatari hake mu gihugu ku bijyanye no gufata bano bantu banyuzwe n'iperereza rya gisirikare izi ndereretsi iperereza rya gisirikare byagiriye rihabwa n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD nk'uko twagiye tubibaha mu bindi biganiro aha kandi bisubira kwibutsa ibyo twabwiye bijyanye n'ingene iperereza rya gisirikare ryakoze mu bijyanye no kunyuruza abantu nuko igihe cyose haba hariho abo bakorana abatwite inderetsi wasanga rimwe na rimwe arabitwa ko ari abagenzi babagira banyuruzwe ahandi naho ugasanga n'imbonerakure cyangwa abajeje intwaro z'abaziri mu karere kabagira banyuruzwe ku bantu bose bagiye banyuruzwa icyo gihe umuntu arashobora gutora bene aba bantu bagiye barakoreshwa n'iperereza rya gisirikare ngaha twaragerageje kurondera icyo Jean-Claude Niyomukunzi yoba yarazize cyo kimwe n'abandi banyuruzwe hamwe nawe muri uwo mugoroba ariko cyaratunaniye kuronka twiyumviriye kimwe mu bintu bitatu ubwa mbere twibagije ko Jean-Claude Niyomukunzi yoba yageze ibyumviro byiwe bya politique kuba yarabaye munywanyi wa MSD mu nyuma kaza ku munywanyi wa CNL akaba kandi yari mu biyamirije ikirimo cya gatatu cya Petero Nkurunziza biboneka ko Jean-Claude Niyomukunzi yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FTD ariko ngaha ikicya kituvuguruza nuko mutama Alexis Nimubona wo mu midodo nawe biboneka ko bari bateguye kunyurizwa hamwe uwo mugoroba we yari umunywanyi w'umugambwe CNDD FTD nkuko twabibabwiye mu kiganiro giherutse abahungu biwe bo bakaba atabyimigambwe bari bazwimo muri ico gihe dutera twiyumvira ko ikintu nyamukuru cyatumye abandi bantu banyuruzwa gishobora kuba atari icyo cy'ibyumviro bya politiki icya kabiri twibajije kuri Jean-Claude Niyomukunzi nuko yoba yanyurujwe azira aya mafaranga yari afise arenga miliyoni 2 yari yadandaje amakara kuri uwo mugoroba ariko niki turagwa tukagaruka kuko abana bo bari bateguriwe kunyururizwa hamwe uwo mugoroba no kuvuga mutama Alexis Nimubona abahungu biwe n'umukozi nuko ku rugo rwabo bo atakintu na kimwe kibwe uwo mugoroba bica biboneka ko imvo y'uko banyuruza itari imvo ijyanye n'amafaranga aha rero kajya twiyumvira icyo bagisigaye aba bantu bose bahuriye tubaranze aba bantu bose dusanga ari abatutsi kandi bikavugwa ko muri bantu bakoreshejwe mu kubanyuruza hariho abari basanzwe bazwi ko banka abatutsi muri ako karere ko nongera ko ikindi kintu cyadutangaje hari ikindi kintu cyadutangaje turiko turaraba abanyurujwe n'igisirikare mu 2021 nuko bitatu vya bane byo abantu banyurujwe bakabugwa irengero ryabo bose bava mu bwoko bw'abatutsi umuntu arashobora kwibaza ko imvo y'uko abatutsi ishobora kuba yaragiyemo muri ibintu byakozwe n'iperereza rya gisirikare bikoranye n'uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ni ibyo kubandanya bitohozwa by'ukuri imvo nyamukuru yagiyemo mu kunyuruza abantu banyurujwe n'igisirikare mu 2021 mu kurangiza kugaruka ku gikorwa cy'umugwi w'igihugu y'akazi na muntu CNDH muri raporo iherutse gusohora raporo yahakanywe mbere yirukanywe n'inama nshingamateka CNDH ivuga ko mu 2021 hanyurujwe abantu 35 kandi kemeza ko ivyaha yanditseko ari ivyaha byakozwe n'abantu begukira inzego z'igihugu bisigura ko bano bantu 35 banyurujwe n'inzego z'igihugu iki kintu turagishimira gose CNDH kuko ni kintu kidasanzwe yakoze turavye uko yahora ikora amaraporo ibitigiri yatanze niko ni bito cyane turaje twe bidyo dufise ariko turashima kubona yarubahutse kwemeza ko hari abantu banyuruzwa n'inzego z'igihugu mu Burundi ariko rero iki cyaki dutangaza CNDH nitanga amazina nivuga bano bantu banyurujwe abarimo ninavuga kandi nizo nzego z'abanyuruje izarizo kandi CNDH tuzi ko yakoze amatohoza akomeye kuri bino bintu nibogeraho baza kwemeza icyaha gikomeye nk'iki batatohoje abakoze ibintu abarimo inyifato ya CNDH tukabona ko ibandanye imera nk'iyo gupfukira ibyaha bikomeye biba biri mu gihugu tugasaba CNDH ko yoshyira habona abantu banyurujwe abarimo maze n'imiryango ikamenya ko abantu babo banyurujwe ndabibutse ko abo dufise bose bituye CNDH mu gihe ababo babanyurujwe n'igisirikare CNDH yemera ko izogaruka kubaraba ariko itigeze isubira kuvugana n'imiryango ngo ibabwire ababo iyo bagiye turasubira kandi tukibutsa ko CNDH ivuga ko mu mwaka wa 2022 atamuntu n'umwe yanyurujwe mu Burundi ariko twebwe ibyo twatohoje muri ndondeza dufise ibitigiri by'abantu barenga ijana banyurujwe n'inzego z'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2020 twari dufise kandi ho kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 hamaze kunyuruzwa abantu barenga 80 banyuruzwa n'inzego z'igihugu tugasaba ko abantu bose inzego zose zifise uruhara mu kugwanya ibyaha bikomeye nk'ibi ko zokora akazi kazo guhera ku rwego rw'umukuru w'igihugu narijya inzego usanga zinyuruza abantu ari inzego zitwa ko zimwe gukira igisirikare cyanke iperereza bijya bita documentation aha rero niho turangirije kino kiganiro tukakirangiza dusubira kwibutsa abashobora kwabazi bajya abandi bantu babiri bavuga ko barabasuma bafashwe kuri uwo mugoro wa nyene Jean-Claude niyo mukunzi yafashwe bagapfungirwa aha mu ikosorero mu Kirehe muri commune Rumonge abashobora kwabazi bano bantu ko baduha amazina nabo tukabashyira mu gitigiri cy'abanyujwe uwo mugoroba dushimiye mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro dushimira abandanya kuduha amakuru ajyanye n'abafatwa bakabugwa irengero ryabo mu Burundi ikiganiro gikurikira ni ku munsi w'Imana uza tuzoba dusubira murakoze
hanyuma yavuze abanyuruzwa naho nyene zinagenda bwiye turafise inkozi z'ikibi muri iki gihugu barabuze ingene boguma ngirango bacunkuza abarundi ako kagutusanga twaza tubona dutoye umuntu bamwishye tukarondera mugaragira ndabwire uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hari abamaze gufatwa muriwo hari abamaze gufatwa hanyuma twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo